Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ku makuru ibiganiro tubafitiye kuri isaha kuri mikoro 11 Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu kuri radio ishuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Jena bibonye byatanguye nari ngaho ndiko namesura numva induru nzambona rero umuntu araryamye hajya niho umuntu nyara yacaduga ngahakumpa ugasanga umupanga agize uko ugize ngo henga nguvuze induru cyane gaca kuza ko gaca wiruka.
Uwo numubanyi w'umuryango wa Silvana niyo nkuru yagandaguwe n'umugabo wiwe muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tubafitiye ku Burundi. Hari umugore yaraye yapfuye yishwe atemaguwe, yongera akeregwa izosi n'umugabo wiwe ku mutumba wa Batie muri komine Butaganzwa intara ya Ruyigi. Umugabo yishe umugore wiwe asanzwe ari umusirikare w'igihugu, igipolisi camaze kumushikana mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi imbere y'uko igipolisi kimutwara. Abanyagihugu bari batwawe n'agashavu bashaka kumwihanira. Inkuru imenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabiman.
Uyaragandaguye umupfasoni wiwe yamenyekanye ku izina rya Misago Nestori, asanzwe ari umusirikare akorera mu ikambi y'amajana na 221 ikorera mu ntara ya Karusi hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyi biwe ku mutumba wa Batie bavuga ko bumvise induru ya nyakwigendera niyo nkuru Silvan, umukenyezi wa Misago Nestor, ariko bitaboroheye gutabara. Abanyagihugu nyene bavuga ko iryo bara ryaguye ku murango riva igihe cy'isaha 8.
Je nabibonye byatanguye nari ngaho ndiko namesura nzambona rero numva induru nzambona rero umuntu araryamye hajya niho umuntu nyara yacaduga ngahakumpa ugasanga umupanga agize uko ugize ngo henga nguvuze induru cyane gaca kuza ko gaca wiruka agaze ngahare niho yaca muhohotereza ahanyaho yamutemaguye imipanga nyene yo mu izosi hose nyene niyo yagiye imica nyene oyamehame yaravuga ibijambo ngo sinari nakubariyeje ko nzokwica handi ntakavuga ngo we ngo bona wari ukwiye ngo inonzu kuyibamo ibindi nyene ntitwabyumva kubera twatera duhunga yaca kiriza umupanga
cye twe twabibonye ari hajya ari karamujema nga yari rusaca mujema aha yaciye agwaho aho haramaraso aca mujema ipanga ryo mu izosi acarapfa
nyamvyimbure hajya ari karakirira mu izosi hama mbona rero aguma zibura nyina zibura afukura naha atema namagura atema abapolisi baje yaciye yinjira mu nzu amaze kwinjira mu nzu kugira abe bateka amabuye ajya hejuru hamaca asohoka ateruye umwana ubundi nafise ni telefone mu minu hanyuma rero arishikana aca aramuboha amaze kumuboha abapolisi bo muri igi baca baraza nabo nyene bamaze kuza baciye abantu babigize inyuma hama baca bamutwara mu Ruyigi. Abantu barashavuye abantu bamwe arafise n'amabuye abandi bibando nyene nk'abapolisi imbere y'abamutanga baca bamwica
umudame yarasohotse asohoka avutse induru ngo ni muntu abare kandi hose je nibaza ko yari yamuhereye mu nzu kuko yamaze gushika aho imbere ntiyabaye akironka ijwi ryo gusubira ku buroba hamaca guma mutemagura mutemaza aravuga amajambo ngo ayo manyama yawe ngo ngira siwe upfuye amaze kumutema ntiyarakironka ingufu zo guhaguruka atema asubira ajya gukarisha umupanga akarisha jere naguma mboroga mvutse induru abantu baraje ntibari gushobora kwegera kuko yaca atwara igipangu ngo nimuze ndabereke abagaca bashura agaca asubira kandi gutema aho hosha hose atema ikiziga cyaheza ibyo niko byagenze.
None mu bisanzwe umwanya wabo bari basanzwe babanye gute
eka nta ni je nari ndahari nta n'induru yari yahazindutse umudame yari yazindutse ateri utugori hajya inyuma y'urupango umugabo amubarira aturi kutera ibigori ngaho te kandi ari mu ijojo ati bireke ubitere hariya ngo reka ngo nanje ngo ntere ngo ndazi ko bitsoza batsindutse baganira neza
kubanye kugabanye gihugu bari kumicara abo nyene bari guhamba babi
ndikimini we Yosefu umukuru mutumba wabatse aremeza mu makuru akavuga ko abanyagihugu bagomvye kwihanira igipolisi kitanyaruka kutabara
ahubwo kugira sohoke igipolisi nico cyahashize nico cyamusohoye nande kubwa abanyagihugu byase n'abanyagihugu bari kumva aho batora amabuye ngo bagomba amutere na ngo bamujyanye n'uwo mugore wiwe bari bashavuye kubera babonye amwishe bunyamaswa
uyagirizo hogandagura mukenyezi wiwe akaba yaciye atwagwa n'igipolisi gushika yinjijwe mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi Bamwe mu nyagihugu bibakiye bavuga ko abagore bo kuri uwo mutumba basikiye bahohoterwa kubera ingeso yo gutunga bahabara isa niyabaye ndanse kuri uwo mutumba ari naco gituma ingo ziguma zihungabana ibakiye muri komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rigiye kuzarira bashikiriza ikiganiro cihariye ku makuru avurwa mu ntara z'u Burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi Icho kiganiro gishasha citwa Iwanyu mu ntara mugiye kuza muragikurikirana ku Ijwi rya Amerika Ikiganiro Iwanyu mu ntara kigiye kuzoza kirumvikana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi kugera isaha indwi n'iminota 30 ku murango ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Umenyesha makuru Diane Nahazwe niwe agiye kuza aragitunganya Diane kaze ku Ijwi rya Amerika
Ego murakoze cyane gose Aloise kumikadze
Ikiganiro gishasha kizoba gishimikiye kuki
Ikiganiro cyacu gishasha kizoba citwa Iwanyu mu ntara kigiye kuzakira shimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira gose ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mihinga itandukanye babayeho tuzovuga ku byerekeye kwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye duhijamba fasoni ugwaruka muri makazi bari kiganiro abatwumviriza bazotuyagira uko babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose butandukanye
muzokorera mu mihingi yahe
ahanini nk'uko ikiganiro mwumva kimeze tuzaturicane gose mu ntara hagati dukorere kandi mu nkambi z'impunzi z'abarundi zitandukanye aho ntanga karoriro nk'ahitwa Nyarugusu muri Tanzania iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda iri ahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nina Kivare mu gihugu cy'u Buganda naho tuzokwamba twabagendeye twashitseyo akatari gake.
Uruhara rw'umunyagihugu muri ico kiganiro n'urwara.
Uruhara rw'umunyagihugu ruzwari runini cyane kuko azubari ikiganiro gifatiye ku buzima umunyagihugu abayemwo bwa misi yose. Abamenyesha makuru b'Ijwi rya Amerika rero bazogendera cyane izo ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi n'amakambi abanyagihugu tukabasaba kuzobakira neza mukabaganiriza mwisanzuye kandi tukanabatumira ndetse no kuza muratubwira n'abantu bo mu kibano mufata nk'akarorero kugira ngo abatwumva babigire ko itari bike hariho umwanya uzoba wahadiwe baba ugwaruka baba bakuze bakurambere bamusanga mu kibano ari abantu bakuze bumva ngo urya muntu n'umushinga ntahe n'umfasoni canke n'umuntu yashobye gukora ikindi kintu kituma atamira nk'abandi kintu babona ko bumufatira kwa karorero gutyo rero asabikaniriza abandi iryo banga giwe uko yabigendeje hama bamwigire ko ikiganiro rero ni canyu iradijwi rya Amerika ni radio yanyu bainda bahakaze muri kino kiganiro
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Abakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi basaba gukomorezwa amafaranga y'intega bizoza baziganirijwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba bavuga ko batazi ayo iyo ayo mafaranga aja ivyo byavuzwe n'uyoboye ishyirahamwe ry'abakuruke mu gisirikare cy'u Burundi kuri gerekerezo rya mbere ry'ukwezi kw'icumi umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga
Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda niho abasirikare bari bageze mu zabukuru basaba ubushikiranganji begukira kubaziganiriza udufaranga two kuzobafasha muri kazoza ayo nayo yarayi iruhande yayo leta yari isanzwe ibaziganiriza mu ishyirahamwe riziganiriza kazoza abakozi ba leta INSS mu funyafunyo y'igifaransa ibyo biri no mu gitabo c'integuro y'iryo tegeko co mu gihumbi kimwe n'amajana 1989 bikanemezwa na Mafunente Gaburieri arongoye ishyirahamwe ry'abakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi
imbere rero yuko atangura kubatangira iyo ntererano muri INSS baragiye hamwe na INSS barumvikana cirangaje mu kwivuna mansi burabwira minuze INSS buti abasirikare mu byerekeye kubateganiriza kazoza basanzwe iyo umusirikare ashikanye imyaka yo gukukuruka aronka pension leta itegerezwa kumuha bati rero ubu ko tugiye kubatangira intererano muri INSS bazoca baronka iyo pension ya leta bongeye baronke niyo pension yo muri INSS bacha rero barumvikana ingene izo pension uko ari zibiri wo zigera wo zitanga hanyuma ministere de la defense iti yewe sinoshobora kurangaje abantu barabivyerekeye pension gusa rero wewe ko pension iri mu bikorwa ujejwe ni wewe uzoca ubaha izo pension uko ari zibiri
warongoye rimwe mu mashirahamwe y'abakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi ari no mu bageze mu zabukuru aremeza ko iyo ntererano yatanzwe kuva mu gihe mu 1991 we na bagenzi we bakukurutse mu gisirikare cy'u Burundi ngo ntibazi iyo amafaranga aja Gabriel Mafunente asaba ko ayo mafaranga baziganirijwe bo yaronswa
rero gushika n'ubu nta muntu aronka ayo mahera ya mahera yuhemba basirikare basanzwe barakukurutse aya mafaranga INSS irayabika iyakoze ishishaka rero twarayindiriye ko INSS yotanga ayo mahera twaravutse twe twarahohotewe dusaba ko twaronswa utwo dufaranga kuko iyo pension yo muri INSS baronka nayo nisanzwe irimwe impari ni pension yatacimaze idashobora gutunga umidongo idashobora gutunga umuntu w'abantu benshi bagiye muri pension barishwe n'ubukene barishwe n'ingwara kubira ubukene kandi mwumva amafaranga yawo ari ngaho muri INSS kandi kindi kintu gitangaje nuko ubushirangaje mu kwivuna abanse burazi ko ari yaja kandi burazi ko kwa basirikare batayaronka mugabo nabwone bukanuma ntagice uvuga cyo nje gitangaza
nkuko tubisoma mu cegeranyo cy'ingabizoza abo bakukuruke kuva mu gimo cy'1991 gushika muri 2013 bategerezwa kuronswa imiliyari zirenga 52 mu mafaranga ya marundi twakenye ku gatelefone indongozi zishiramwe INSS kugira zitanga umuco kuri ico kibazo umunsi mpuzamakungu wagenewe abakukuruke ushitse mu Burundi abageze mu zabukuru harabari mu bigo by'abikorera utwabo n'abandi tungiye mu miryango bafise ingorane nka bose zijanye no kwivuza bamwe mu barongoye amashirahamwe haranira gateka kazi na muntu batera ka mu leta y'u Burundi gushiraho itegeko riho uburenganzira babageze mu zabukuru byotuma bavugwa ku buntu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC no mwanya w'ikiganiro ntorere kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jeho mnyonzima ni jensuwe kwa ikaze mulichaki yago cha politike mwikundi la licho ntorere kazoza
Kino kikaba ari ikiganiro kidasanzwe kuko twashimye kugaruka kuri bimwe mu bibazo bamenyeshamakuru babajije abavugizi b'inzego z'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro baherutse kuremeshereza mu ntara ya Cibitoke. Muri kino gice cya mbere tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe mu bibazo vyerekeye agateka kazi na muntu, imigendanire hamwe n'indere mu mashuri. Utangura gufata ijambo akaba ari Thierry Kitamoya.
Yego me urakoze Jerome, tuje rero mu idonido rya kino kiganiro dutangure ku mwanya w'ibibazo byamenyesha makuru. Ikibazo cya mbere, kino kiganiro giha kibaye mu bihe igihugu cacu kivugwa ko vyinshi cyane, ndetse muri no minsi akaba n'icegeranyo cy'umugwi wa ONU jwe ateye akazi na muntu kirutse gusohoka cerekana yuko mu Burundi tagateka akazi na muntu kari, ndetse ikaduma ko urutoke leta n'inzego zayo yuko arizo zifise uruhara runini mu guhungabanya aho gateka akazi na muntu. Twarabonye mu ndwiheze ku munsi wa gatandatu haba imyirekano yo kuyamiriza ico cegeranyo. Uno munsi uko tubibona i Bujumbura imyirekano nk'iyo iba ku minsi yose, mbega muri leta ico cegeranyo niko mwaragize ico kumukivuga ko mugabo muravye kuva gisohotse. Nuno munsi araciye akanya, mumaze gushikiriza iki, mumaze kuvuga niki n'inzego za ONU? Ibyo myirekano yirigwira abayoyo muyivuga ku iki? Nta mirimo ya leta idurumbaye.
Twagomba mudukune tubabwire yuko ikicegeranyo cyari gisohotse atari cya mbere gisohoka gicyoza Burundi, kandi atari ubwa mbere leta y'u Burundi ibeshuza kandi kerekana idonido igigabane ku kende umurongo ku wundi, aho bene kuremendanya ayo ma ibyo byegeranyo baba bakoreye n'ingene baba badendereje Burundi. Icyo cyegeranyo cyo mu ndi basohoye leta y'u Burundi yarahejeje iragira icyo bivuze ko abarundi twaramaze kwabira ati kirimo ibinyoma. Abo bantu baraje ntibaje kuraba ngo baje gusuzuma ngo baje kuperereza kuraba ingene ibintu byagenze, baje bakizanye mu mpfuko mugabo kugira abavugiye bati twaragiye Burundi bashika batanga bya bindi ngene twigeze kwiyamiriza Paul Kagame itariki zitandatu ukwezi kwa kane umwaka 2014 bariko baribuka imyaka 20 inkonya bwo kujya mu Rwanda ribaye yavugiye kuri stade y'Ikigarati ntangeka ibyo byose bijyanye n'inkonya bwoko uruhara rw'igihugu cy'Ububiligi mwitegurwa ya politiki n'umugambi w'inkonya bwoko n'uruhara rw'igihugu cy'Ufaransa mu gushyira mu ngiro igihonya bwoko ryaganduye ryahekuye abanyarwanda hati ibyo bihugu bibiri bimenye yuko ryo ari denifitiye u Rwanda biri mu kinyamakuru Jeune Afrique ngiki
YouTube France no bibiri bo baronse inyungu iyahe ku honyo bwoko ryabaye mu Rwanda ku buryo bibyumvira yuko habaye niho nyabwoko mu Burundi bose urakora nk'inyishu inyungu nk'izi
bwa mbere ho nta nyungu iva mu honyo bwoko ataragahinda kuba wahekuye mugabo waramaze kujyagirizwa kandi n'ibyemezo bakabikora ati niwe watuhekuye ni watizanye honyo bwoko ngai wacu bwa mbere ho ugize imana ukaraba inyende wohenda henda ati mpagahengwe icyo kintu gipfukavuke busubire no kwizoza urabinyagiriza sigigira honja mujyavuze ati reka no mu Burundi ndabereho byabaye icyo gihe honya kugira mu Rwanda bari ribagiwe hakaruka cyo mu Burundi akabavuza ati naravye nyene nusaba ikigongo abanyarwanda
sinzi ko hari umuvugizi w'umukuru wa cyo kongera kugira ngo
jewe narasome kije cegeranyo nsanga bafatira ku kiringo cyo kuva mu kwezi kwa ndamukiza mu mwaka uheze gushika mu kwezi kwa ruheshi uyu mwaka nkuko mubizi kuva mu kwezi kwa ndamukiza niho hatangura imigumo uko mu makariti ya mwamwe yahajya muri kiya gisagara cha Bujumbura bitwaza ngo ibintu by'amamanda. Jewe nagomba kubabwira yuko ikintu cy'intangaza muri kijya cegeranyo nibaza ibibazo bikurikira. Mbe leta niyo yahamagariye abantu na cyane cyane urwaruka kuja guturira amapine, kuzibira amabarabara, gukomeretsa abapolisi, kwica abapolisi, kwica abasirikare, kwica mbere nawe guturira n'abantu bagiriza ngo nimbonera kure. Leta ari uruhare ifise muri bijya bintu. Bijya bintu ubisomye urabona neza yuko ari icegeranyo kidakwiye kuba cyo kwanditswe n'abantu bitwa n'abantu bigenga bo muri ONU, kuko urabona neza yuko harimo ibintu bya politike ahubwo abo leta y'u Burundi yagiriza yuko bakoze ibara bagaragaza kubakingira ntihagire n'icyo babivugako. Ndabasavye nkasaba n'abariko baratwumviriza bakurikirana iki kiganiro mufate kijya cegeranyo mu gisome murabe muza gusanga ari ibintu by'agahomera buntu. Dufashe mu kane gato yigusa uburyo bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cegeranyo, murabona yuko bakoresha amazina bavuga yuko babadije abantu badasobora kuvuga amazina cyangwa impunzi zagiye mu Rwanda kumbura bari muri bajya nyene baje kudutera batika barore nibukinanyana. None umuntu yari yaje gutera leta uwo mubaza ngo avuge ikiza ku Burundi gute, yovuga ikiza ku Burundi gute, ugasanga bakoresha ibyegeranyo bakuye kuri bita ngo ni ubuhinga ngurukana bumenyi, bamwe bavuga ngo ni ngurukana bihuha, abandi ngurukana binyoma, ibi bita WhatsApp. Bijya bintu bya WhatsApp murazi mwese turi ku buhinga bwa none ngaya amatelefone yo mu rwego rwo hejuru, ibi bintu bica kuri WhatsApp. Ejo bundi bakwiragize ku mukuru w'igihugu cya Kongo ngo baramurase, sinzi ko mwabibonye, mwasanze atari ibyo, barandika ibintu bakavuga ngo hariho nyabwoko bijya byikaruze mwabibonye, byatse kuri France 2. Ibi byose ni binyoma byerekana yuko ari ugushaka ahubwo gukwega ibintu bituma abarundi bacanamwo, aho usanga ikinyoma bacita ukuri, ukuri bakacita bakakwita ikinyoma. Mugabo twebwe nka leta tuguma twereka makungu aho kuri kure, aho kuri abashaka baze mu Burundi barabe yuko igihonya bwo karaho riri muri iki gihugu. Hanyuma mu Kirundi bavuga ko atawankwa na bose, harabo tubibwira bakabyumva, hanyuma bavuga kandi yuko ukuri guca muziko ntiguse.
Murakoze cyane, murakoze. Ikibazo cya kabiri ngira ngo mugenzi Andi Jerome yoca bandanya.
Urakoze, nagomba kubaza ikibazo kijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi kumbure ndagishikirize umuvugizi wa leta. Ibiganiro bihuza Abarundi hariho ibibera nga mu gihugu hagati akaba n'ibibera hanze, twagomba kubaza ibyo biganiro aho bihuriye.
Birasa ibizova hanze ujya mutama mukapa yegeranya Abarundi bose abaje bavino mu Burundi n'abandi bavuye hanze kuva zitandukanye, kiretse gusa batemerewe babandishira mu mpuzamakungu oni yacira umukenge bamwe iryo kiramo gifashe muri ati ababo bagize ubwicanyi bati nimuganire mugabo babanze bataramuke ahubwo baje imbere gutungana, abasigaye bose atacyo biyagiriza atamutaka akurikirana icyo bazopfundika bazogishikiriza Abarundi. Abarundi barabe nabo basigaye no mu gihugu icyo bifite ku mutima kiba ari icyo kizofasha leta ari ingaha ari izotsa hanyuma ati ukazotwara umenye kutwara Abarundi bagona gutya kwibaze ku gishitomoye kibazo cyo ibiganiro byo hanze nibyo Abarundi intumbero nimwe ni kazoza keza ku Murundi kazoza katago gahuriye naho twahitiye
ni kubera ujya mugwe mwitekuri ugena bavuga yuko ujya mu guha raporo umukuru w'igihugu hari nabo uha bimwe bita kopi nkina mashinga amateka n'abandi, none byo kwa mukapa nabyo bazoha raporo kuri igihugu kugira ranke n'icyo bigenda.
Mu gihe none mukapa yo bakoranya Abarundi atazoha raporo se Barundi yo bariko atumwanya zomuha raporo nyine yo reka kumuha raporo gute icyo mukapa arushije ko nuko azoha raporo n'abandi bakuru b'ibihugu akorana batije naragerageje ndahuza babarundi ngibi mugabe byo mukapa zoshika ko bizokorerwa mu Burundi bizoshikwa mu ngiro mu Burundi bizoshikwa mu ngiro y'Arusha, urabona n'amasezerano y'Arusha twaragiye turayicarira imyaka ishika itatu hagenda barayasinya amasezerano y'uhagarika intambara baje Dar es Salaam ni Pretoria barayicara barayasinya none ariko araburirwa nka mu Burundi
abona barise nziko banyanka
ku ruhande rw'u Burundi mu myerekano bavuga bati Kagame n'umwasi tuzomumesa ndabaheruka kuvuga ati hariho umurongo ntarengwa muri kahise ku Burundi turazi ibintu bya shinge na rugero bega Barundi mwababwira iki kumenga u Burundi n'u Rwanda muri kino gihe birahanganye
twagomba tubabwiye uko biriya byashikiye bajya bene bacu ba Barundi bazindutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigayo bagiye mu imfungu ubwo badatwaye ishano bakabusigayo biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufise umubanyi adatomoye atubangamye inyishu barayihaye muti none muzojya gute byahagariye ngaho oya ndi byahagariye ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabarazikogwa kujya ibihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya Afurika y'ubuseruko u Rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba rurimo nibyegeranyo biheza bigashikirizwa abadusangiye umuryango kugira ngo niba ejo ijya yejo avuga ati reka abantu bavukana
bashyamiranye tugira ico dukoze ni cyemezo kiza cyiyongera muri dusanganye cyerekanye uko tubaye niwe nami ntimugire ngo cyumvira n'azaye guko kibazo cyahebewe ngaho ni kiza cyiyongera kubundi bubisha bumaze gukoregwa uburundi biturutse kuri uwo mubanyi
ikindi kibazo cha kabiri biraboneka yuko abana benshi ubunye bazuje mu ibarabara ico nta ukideha ni ingaruka mbi z'umugambi bega umugambi w'ishure nshingiro warashitse kwihangiro leta yari yihaye canke ntiwarishitse ko
je ni twa Edouard Juma nkamvugira ubushikiranganje bw'indero bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi numva nohera ku canyuma kirya yagize ati abana benshi buca baja mu ibarabara je nibaza ko imvugo be niyo hamwe hamwe ari ndenza rugero kuko abo bana ntibaca babibicibwa saba menja n'abana bafise ababyeyi n'abana bafise aho baje bapfa n'abana bafise leta ibakunda ntawuvuga rero ngo guca baja mu ibarabara
iravuze kujya mu ibarabara no kuvuga yuko batatonze mu ishuri nk'uko abandi babigize ku munsi wa mbere uheze
egome ntibaba bari mu ibarabara nagomba kongera ko kandi yuko ntibaja mu ibarabara kandi bafise ubwenge bafise inguvu bashobora gukorera igihugu batize ry'amashure yisumbuye twese kenshi usanga twibaza ko ariyo yonyine ashobora kudushikana ku buzima bubereye duciye muri za kaminuza hari izindi nzira bashobora gucamo kandi bagaterera igihugu bimwe biboneka mu kugiteza imbere rero kuba bo batatunze ku ishure nk'abandi ndavuga ngo nukubera umugambi wa ushiro shingiro kuko murazi yuko ibyo bintu byamyeho nta na rimwe twigeze tumenyesha abana ijana ku ijana mu mugambi w'ishuri shingiro ntitwowitiranya n'amashuri y'imyuga kuko hariho benshi babitahuye nabi s'amashuri y'imyuga kirya gisata cy'ishuri shingiro cyane cyane kirugurura abana bubahe imyuga bayikunde babone yuko ishobora kubatunga mu buzima ntibabigisha imyuga ngo baheze bamaze kuyimenya cyane cyane no kubugurura turakunda gutanga akarorero k'intebe murabona intebe twicaye ko umwe wo tubaza ngaha ko tworeka umwana wacu ngo aje kwiga kubaza hari naho twese tutovyemera dukene twicare ku ntebe mugwa ikogwe n'umwana w'uwundi atari rwacu rero nibyo tukene ko abana buguruka kandi mu mugambi w'ishuri shingiro n'ukuri turabona yuko hari akarusho kamaze kuboneka
ntorere kazoza
reka shimira abamenyesha makuru nabo bavugize ibinzego z'igihugu kuri ibyo bibazo birajishinga abanyagihugu shimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cya politiki namenyeshe ko mu gice gikurikira tuzogaruka kuri imwe mu bibazo vyerekeye umutekano na politiki Jerome Niyonzima nayinda kiremesheje nimuronerwe mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Radio Sud America Washington DC amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye tukaba dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma wafashe amajwi agashira hamwe ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri isaha ni Fatou Alimasi Karara kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo tubifurije kugira umugoroba mwiza tubashimira no kuba mwaduteze amatwi tukongera tubatumira kubandanya mudutega amatwi kuri radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu byo mu Kirundi n'Ikinyarwanda